Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu. Mu biganiro byacu turahera ku makuru y'Ijwi rya Amerika turuka hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Urakoze Jeffrey. Muri Sudani abakuru b'abarobeli batahutse muri iyi ndwi ku murwa mukuru Khartoum bavuze ko biyemeje kubahiriza no gushyira mu ngiro amasezerano mashasha y'amahoro na leta bafise umutima mwiza. Al-Hadi Idrisi umukuru w'umuhari Front Révolutionnaire du Soudan umwe mu migwi y'abarobeli yasinye amasezerano na leta mfata kibanza ya Sudani yabwiye abamenyeshamakuru I Khartoum ko ayo masezerano ari akaryo keza ko kubaka Sudani nshyashya y'abanyagihugu bose bazofatwa kumwe. Idrisi yavuze ko we n'abandi bategetsi barongoye imihari nk'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi batahutse I Khartoum n'imitima yugurutse. Yavuze ko yizeye ko abanyesudani bazobafasha mu gushyira mu ngiro ayo masezerano. Muri ayo masezerano yasinyiwe I Juba muri Sudani yo mu manuko imigwi yose itavuga rumwe n'ubutegetsi ubu iri muri leta mfata kibanza nk'uko Idris abivuga. Mu ndwi iheze General Abdul Fattah al-Burhan arongoye akanama karongoye Sudani ivyifata kibanza yarababariye imihari yose yitwaje ibirwanisho yagwanye na leta kiretse abagirizwa ibyaha bihohotera kiremwa muntu n'ivyaha byo mu ntambara baronderwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Amatohoza aheruka gukorwa muri Leta Zunze za Amerika yerekana ko igice cy'abarepublikane batoye bemera ibivugwa na Perezida Donald Trump ko yatsinze amatora yo mu ndwi zibiri ziheze biciye mu kuri aho yahiganwa n'umudemokrate perezida yatowe Joe Biden. Trump yamye yemeza hafi buri munsi ko amatora hamwe n'iharurwa ry'amajwi byakozwe hatumbereye kumukumira ku butegetsi acarahakana kwemera ko yatsinzwe na Biden. Ibyashyirijwe inyuma yo kubaza no kumviriza abanyagihugu barenga 1,300 byasohowe ejo kuwa gatatu byerekana ko 73% bemera ko Biden yatsinze na 5% bibaza ko Trump ari we yatsinze. Ariko abanywanyi b'umugambwe w'abarepublikani baracyafise amakenga ku byavuye mu matora babajijwe nimba Biden yaratsinze biciye mu kuri. Abarepublikani 52% bavuga ko Trump yatsinze mu kuri mu gihe 29% bemeza ko Biden ari we yatsinze. Leta Zunze za Amerika ejo ku gatatu yarafatiye ibihano bishasha Irani bitumbereye ikigo cyashinzwe n'umutegetsi kizigenza Ayatollah Ali Khamenei. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ikigega bwavuze ko bwashyize ku rutonde rwirabura ico kigo cyitwa Poniade Mostazafani. Ni ikigo cy'abagira neza kijejwe gufasha abakene hamwe n'abahohotewe. Amerika ivuga ko ubutunzi bwacyo buva mu banyagihugu kandi bukoreshwa mu gutungisha uwo mutegetsi kizigenza wa Irani Ali Khamenei no guha ubushimwe abagenzi biwe muri politike ndetse no guhiga amareta badacana waka. Ibyo bihano bitumbereye abantu 10 hamwe n'amashyirahamwe 50 icyo kigo kigenzura harimo ibisata by'ubutare n'ubutunzi kandi ubutunzi bwabyo bwinshi muri Amerika bwarafashwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rivuga ko umugera wa corona ubwicanyi hamwe n'umutekano muke muri Afghanistan byaciye intege impunzi z'abanyafghanistan bari muri Pakistani na Irani bituma zitahuka inyuma y'imyaka zari zimaze mu buhungiro. Umuvugizi wa HCR Babar Baloch avuga ko yiboneye ibitigiri birenze by'abantu babaye mu buhungiro benshi bamazeyo imyaka irenga 20. Uyu mwaka HCR ivuga ko impunzi zingana 2,000 zatahutse muri Afghanistan zivuye muri Pakistan na Irani. Baloch avuga ko abanyafghanistan bizigiye ko amasezerano y'amahoro yafashijwemo na Leta Zunze za Amerika hagati ya leta ya Afghanistan n'abatalibani azoshyirwa mu ngiro hanyuma intambara irangire mu gihugu cyabo.
Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Ijwi rya Amerika turumvikanira mu Rwanda kuri FM 104.3 na FM 88.3 naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ingingo z'ingenzi zigize amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari. Hirya no hino mu mijyi itandukanye ya Uganda harayi hadutse imyigaragambyo yibanze cyane mu murwa mukuru Kampala yatewe n'ifatwa ry'umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Bobi Wine. Uko niko byari byifashe muri Uganda ejo kuwa gatatu, naho mu Rwanda Sena irasaba leta gutangaza buri mwaka urutonde rw'abahamijwe icyaha cyo gusambanya abana kandi ibihano bahabwa bikiyongera. Ibyo birasabwa nyuma yuko bigaragaye ko hari abagihishira abakora icyo cyaha. Ni mukanya ntimujye kure. Ikampala mu murwa mukuru wa Uganda, polisi yarayirashe ibyuka biryana mu maso kugira ngo itatanye abantu bari mu myigaragambyo yakurikiye itabwa muri yombi ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Bobi Wine. Polisi kandi yarashe amasasu akomeretsa bamwe mu baturage, abandi barahunga. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ikampala muri Uganda, yarabibonye adutegurira inkuru.
Uko niko byari bimeze mu mujyi wa Kampala kuri uyu wa gatatu, polisi n'igisirikare biriwe batanye mu mitwe n'ibihumbi by'abantu batangiye kugana imihanda mu myigaragambyo mu mijyi itandukanye mu gihugu. Hamaze gusohoka amakuru yuko Robert Kyagulanyi urimo kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu yari amaze gufatwa n'abashinzwe umutekano. Uyu munyapolitiki uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Bobi Wine yafatiwe mu mujyi wa Luka mu burasirazuba bw'igihugu, agana ku kibuga aho yari yateganyije guhurira n'abayoboke be muri gahunda yo kwiyamamaza amazemo igihe gisaga icyumweru muri ako karere no mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi wa polisi Fred Enanga yabwiye abanyamakuru ko Bobi Wine n'abandi banyapolitiki bafashwe kubera kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ati uyu mukandida Robert Kyagulanyi hamwe n'undi munyapolitiki mugenzi we bitabye mu bikorwa byo gukusanya abantu guhura mu bwinshi binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umukandida wa FDC Patrick Amriat nawe yafatiwe mu majyaruguru mu mujyi wa Guru ashaka gukora inama itemewe n'amategeko. Aba banyapolitiki bari bamaze igihe banga kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19.
So to undermine the integrity of the Electoral Commission.
Aho ni kuri umwe mu mihanda y'umujyi wa Kampala, aho imodoka y'umuturage ushyigikiye Perezida Museveni yari isizwe ibara ry'umuhondo ry'ishyaka riri ku butegetsi yatewe amabuye n'abigaragambya. Wari uyitwaye yagonze abantu bataramenyekana umubare agerageza guhunga. Abandi bantu benshi bari bambaye imyenda y'ibara ry'umuhondo nabo babonetse bahunga kubera ko bagirirwaga nabi n'abigaragambye. Hirya no hino mu mujyi, imodoka zo mu biro by'umukuru w'igihugu zatewe amabuye mu mihanda kandi abigaragambye bacanaga umuriro, abandi bashwanyaguza ibyapa n'amafoto ya Perezida Museveni amanitswe ahantu hatandukanye. Urwo n'urufaya rw'amasasu ubwo polisi n'abasirikare bageragezaga guhagarika imyigaragambyo hano Kampala, benshi bahakomerekeye abandi barapfa. Ukurikije polisi, abantu batatu nibo batakaje ubuzima muri iyi myigaragambyo kandi abasaga 30 bakomereka bikabije. Ariko amakuru ataremezwa hamwe n'ayo umuryango w'ubutabazi wa Red Cross avuga ko abishwe barenga ku igipolisi gitangaza. Polisi navuga ko ikigo cyayo cyakatwe mu mujyi wa Kampala cyatwitswe n'abigaragambyaga. Indi mijyi yavuzwe mu myigaragambyo irimo Masaka, Jinja, Iganga, Guru, Mitiana hamwe na Mbare, kimwe n'ibice biherereye umujyi wa Kampala. Abasirikare n'abapolisi bari bagenzura iyo mijyi yose. Hano muri Kampala ho burahukandagiye uhura n'umusirikare cyangwa umupolisi bitwaje imbunda hamwe n'ibindi birwanisho biremereye. Akanama gashinzwe amatora kari gaherutse gutangaza ko abakandida batari mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 biyamamaza, cyane cyane bakusanya abantu basaga 200 mu manama yabo bagiye guhagarikwa. Ariko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko aribo polisi yibasira gusa mu gihe abashigikiye Perezida Museveni bakorana mu bihumbi bo ntagire icyo babatwara. Kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu bageze mu cumweru cya kabiri arimo abakandida 11 kandi kukazarangira mu kwezi kwa mbere hakurikira amatora azaba ku itariki 14 z'uko kwezi. Aya matora arimo n'abajenerali 2 bahoze mu gisirikare cya Museveni. Nyamara abanyapolitiki 3 aribo Perezida Museveni, Robert Chagulanyi w'ishyaka NUP hamwe na Patrick Oboi w'ishyaka FDC nibo bagaragara ko bafite ababashigikiye benshi kuruta abandi. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tuve muri Uganda tumanuke mu Burundi aho umukuru wa Sena y'icyo gihugu asaba abapastori b'insengero kwirinda ubushyamirane bushingiye ku by'ubutegetsi bukunze kugaragara mu nsengero. Perezida wa Sena y'u Burundi yabivugiye mu murwa mukuru I Gitega ku wa kabiri mu nama yagiranye n'abahagarariye amadini n'insengero byemewe mu Burundi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe hifashishijwe abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda.
Muri nama yabereye mu gisagara cha Gitega, Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yavuze ko yatunganije iyo nama kugira ngo barabire hamwe ibazo by'indyane zihanze amashengero. Iyindi ntumbero ngo kwari kuraba icyokorwa kugira ngo izo ndyane zihere. Emmanuel Sinzohagera abona ko izo ndyane ziva ku gushaka kwihagira ubutunzi bw'amashengero. Kubwiwe abarongoye amashengero bakwiye guhimiriza ababayoboka kwijukira ibikorwa kugira ngo bagwize umwimbo biteze imbere bongere bateze imbere ishengero.
Ni ngombwa ngo abo turongoye tuhimirize gukunda ibikorwa, ni nawe tuzobwiza umwimbo. Andiko ndababwira ingene nk'abakozi b'Imana dufise ubuhara hamwe no kwigisha abantu ijambo ry'Imana, tubahimirize gukora kugira ngo bagwize umwimbo. Birashoboka none tuzakira amashusho bakwihe batagiye gukora basi mvuge ibikunda kutunezera turwakoze. Erega musomye mu gitabo cya kera mu Balewi umenga cyane bavuga bati ubundi muntu yatanga kubyo yaronse ntashobora gutanga ibyo ataronse aba bari gusuma ibyo nabyo kugira ngo nyine ukagenda gukora tugenda gukora hanyuma akaronka imana igaheza agira ibigo by'imoko yiwe hanyuma akabona ibyo ashikanira mu ngoro y'imana.
Umukuru w'inama nkenguzamateka asaba abarongoye amashengero gufata iya mbere mu gukora ubuzi bwo kwiteza imbere hakuguma bateze ijisho amashikanwa n'ibigira cumi ibyo avuga ko bishobora kuba ariyo ntandaro y'indyane mu ndongozi z'amashengero.
Dukore kimwe Pawulo yahora akora, tuzugabanya ingorane itarihe. Kozi b'Imana guhe akaruru abandi kujya Pawulo yajishe amahema agakora, natwe dukore. Urose opportunite yo gukora, kora ako kazi, ibyo bizoguhesha iteka mu wo urongoye, kandi hari byinshi bizokurinda. Ko benshi indyane zacu zibahe, icyo ni ikibazo umwe wese aza kwihigisha mu mwana. Tugomba gusa turindira ku rusengero ngo babazane amashikanwa n'ibigira cumi, mukaje mutangura mutuka abakirisu ngo nta n'isoni mufise ngo jewe umwe mu kinyama ngo jewe nkagira ibiharage. None ko n'ibiharage wabironse urashima Imana, genda nawe ukore, hari izo nyamuziki.
Abaserukiye amashengero bavuga ko zimwe mu ndyane zituruka ku bitwaza ukuboko kwa bamwe mu bategetsi b'igihugu bigatuma barenga amategeko ngendegwa ko agenga amashengero. Pastori Rohandu w'Imana arongoye ishengero rya Pentecote Evangelique mu Burundi.
Uyu munsi ishengero yashobora kwakira amategeko meza bwahakinjira umuntu akaza agomba kwiyahonyanga adashyigikiwe n'abantu batanu nk'uko babivuze, ariko kuko bwatinze naye na naka agiye ngo aduhure intambara zigaheraho, wa mupastori akavuga ati dukurikize amategeko. Nakomeze yuko itegeko rigenga amashengero n'ayandi mategeko fitere ereglementaire registre confesseur religieuse aba observe igihe cyose habaye de conflit apana guca ku ruhande uburenganzira abantu bafise bwubahirizwe hatahonyanzwe n'ubw'abandi.
Nk'umuti kugira izo ndyane zihere, Pastor Michel Habonimana aserukira imbere y'amategeko ishengero ubuserukizi bw'ubwami bw'Imana, avuga ko hoshingwa urwego rwo guhanura hagati y'amashengero, urwego rwoza ruramirira hagufi ibintu bitarayangara.
Umuti nagomba gusaba ko mwokwiga urwego rwojaho rwoza ruraraba izo ngorane n'ayo matati, hanyuma bagategura amasesion yo guhanurana kwigishanya no gusenga kugira ngo nituze twame dukorana mu manama gusa tuvuga ingorane gusa ariko ubwo rwego rukadufasha ni nabyo bizofasha mu kuvura izo ngorane zigahera hanyuma ishusho ry'amashengero n'amadini rigasubira kubagiza.
Mu gusoza iyo nama abarongoye amashengero yemewe gukorera mu Burundi bihaye intumbero yo kwikubita gashi kuko bavuga ko basanze kenshi ibyo bapfa bayifatiye ku maronko bigatuma bamwe naba baca bashinga imigwi ibashigikira mu ishengero iyo migwi ikaba ari nayo iheza igashamirana nk'uko vyabaye mu rushengero rw'abaventisi b'umunsi w'indwi.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 nao kwa wadu kulikira mwini mmajefa ya Uganda mga kumviganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibicikenda ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuve mu Burundi tugaruke mu Rwanda aho Sena isaba leta gutangaza buri mwaka urutonde rw'abahamijwe icyaha cyo gusambanya abana kandi bihano bahabwa bikiyongera. Muri imyaka itatu ishize abana bagera ku 74,000 nibo bamenyekanye ko basambanyijwe naho abahohotewe batarageza ku myaka 10 bararenga 200,000. Asumta Kaboyi nibyo atubwira.
Komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena y'u Rwanda niyo yacukumbuye iki kibazo maze igaragaza ko mu Rwanda abana bakomeje gusambanywa baba bakobwa ndetse n'abahungu. Mu ngero nk'iyatanze komisiyo y'imibereho myiza muri Sena yagaragaje ko kuva mu mwaka w'2019 kugera mu mwaka w'2020 abana basaga 77,000 aribo bagejeje ibirego ko basambanijwe ku gahato mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Muri iyi mibare hagaragaramo abana bari munsi y'imyaka 10 bangana n'2,637 mu gihe abari hejuru y'imyaka 11 kugeza kuri 17 bagera ku 5,513. Ku rundi ruhande ariko imibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bana basambanijwe bakabyarira kwa muganga muri iyi myaka itatu bagera ku 74,000. Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu bugakorerwa ku bana 200 nabo bwagaragaje ko abana benshi basambanirizwa mu ngo zabo ndetse no ku mashuri. Muri aba babajijwe abagera ku 118 basambanirijwe mu rugo nabo 40 basambanirizwa ku mashuri mu gihe abasigaye bagiye basambanirizwa mu nzira mu modoka mu mahoteli no mu nsengero. Seni igaragaza ko ukurikije imibare y'abasambanijwe bagatanga ibirego n'iy'abasambanijwe bagaterwa inda nk'uko byavuzwe na Minisiteri y'Ubuzima babyariye kwa muganga bigaragara ko iki cyaha kigihishirwa. Senateri Umuhire Adrien uyobora iyi komisiyo n'ibyagarukaho.
Komisiyo yatanze bituruka ahanini ku kuba mu miryango hagaragara guhishira abasambanya abana. Twabuze yuko umuntu yasambanije umwana wo kwa runaka ariko kugira ngo utange amakuru kugira ngo uwo muntu ahanwe biracyarimo ikibazo. Twabonye kandi hari abantu bagikemura iki kibazo binyuze mu bwumvikane. Akabona ni mubyara w'umwana wamuteye inda cyangwa se ni umwana bafitanye isano rero wasambanyije uyu mwana akanga kubivuga bakagikemura mu buryo bwo kumvikana. Iyo ugereranije rero umubare w'abantu bakora iki cyaha cyo gusambanya abana n'umubare w'abahanwa usanga rwose umubare w'abahanwa ari mutoya.
Abasenateri bagaragaje zimwe mu mpamvu zikomeye zongera isambanywa ry'abana muri ibi bihe. Batunga agatoki mu kuduka kw'ababyeyi mu burere baha abana babo ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga itagenzurwa. Undi senateri Uwera Pelagie na senateri Uwizeyimana Evode.
Urebye nko kuri YouTube cyangwa za Facebook uburyo ziteye nta buryo bw'ubwirinzi ku bana babasha kuba bazigera aho bazikoresha. Umuntu wese ashyiraho inkuru uko ashaka, ushaka kuyifungura nawe akayifungura. Mbona hakwiriye kujyaho uburyo bwo gukumira abana batarageza muri iki gihe cyo kuba bakwemererwa nkuko hari amategeko abuza abana bataragira imyaka runaka kunywa inzoga hakabaho n'ibituma abo bana batarageza icyo gihe badashobora kwaccessinga ku nkuru nk'izo ngizo
computer yabaye nk'igikinisho umwana kinisha muri kwa kubura umwanya ko ababyeyi baramwana baramusigira laptop murebe kuri YouTube urafungura ugahita ubona abantu bigisha uko imibonano mpuzabitsina ikorwa ibi bintu turabikontrola gute ninde muntu ninde custodian w'ibi bintu
hari n'abasenateri bamwe bagaragaje ko ibihano bihabwa bakoze ibi byaha bikwiye kongerwa senateri Kanyarukiga Ephraim
ibihano byo gufunga imyaka 20 kugeza kuri 25 hakaba nubwo bigera kwa burundu Ese imyaka 2025 uvuge yaba wenda ari mike yakugerwa hari n'abafashe rero intera nini mu guhana gukomeza ibyaha ngira ngo murabyumva hari n'abavuze ngo ufashe umwana ku nguvu bajye bamushaho
zimwe mu ngaruka zagaragajwe n'abagiye bakora kuri iki kibazo cyo gusambanya abana bakiri bato zakozwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'imiryango yita kuri iki kibazo haza ku isonga ko umubare w'abana basambanywa bakiri bato usanga imyanya myibarukiro yabo yarangiritse abandi bikabaviramo guterwa inda bakiri bato ubuhamya bw'umwana w'umukobwa wabyaye atarageza imyaka 17 bugaragaza ubuzima bubi yanyuzemo burimo no gufungwa kuko yakuyemo inda
turongera turabonana n'irinda ya kabiri mbimubwiye nyina mbwira ndatariye ntekereza rero kuyikuramo ukoresheje imiti ya kinyarwanda maze gukoresha imiti ya kinyarwanda hashize nk'ibyumweru bibiri bibaye wa muntu nyina mvamo arabivuga umwana biba ngombwa ko bamukura muri tuwarete twe twamusize
hari ibindi bigira icyo kintu
ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi bamama nyine bahetse cyangwa baza kunsura ntabwo natinyuka kuvuga tureka turebe umwana
mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gihora kivugwa n'inzego zinyuranye sena y'u rwanda irasaba guverinoma gukora no gutangaza buri mwaka urutonde rw'ab'inkiko zahamije burundu icyaha cyo gusambanya abana kandi rukagezwa mu nzego zegereye abaturage ndetse hagashyirwa mu mihigo y'ingo no mu mihigo y'inzego z'ibanze ingamba zo gukumira iki cyaha no kurwanya kurandura burundu ikibazo cyo gusambanya abana iyi myanzuro yagejejwe kuri guverinoma yatowe n'abagize inteko ishinga amategeko ku mutwe wa sena ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi urakoze kuri iyo nkuru udusubije mu Burundi aho kuva mu cyumweru gishize inzego z'ubuyobozi bw'umujyi zatangiye gushyiraho ingunguru zitabwa mu imyanda hirya no hino mu mujyi wa Bujumbura ishyirahamwe ry'inshuti z'ibidukikije mu Burundi rirashimye iyo gahunda reka avuga ko izatuma ikirere cya Bujumbura n'ikiyaga cya Tanganyika bihumanuka Eloge Willy Kaneza arakomeza
byose hamwe ibigunguru by'ugushyiramo icyafu imaze gukwiragizwa mu gisagara cya Bujumbura kuva mu ndwi heza bigera kuri 20 bifite agaciro k'imiliyoni 12 z'amafaranga y'amarundi akaba yatanzwe n'abanyagihugu na cyane cyane abacuruza bakorera hagati na hagati muri Bujumbura muri komine Mukaza Kenovac Ndayihebura musantere wa komine Mukaza asigura ko umugambi waje kugira ndwe murengera w'ubucafu ukomeza kwibonekeza naho igisagara kidasiba gusiburwa
twarakoze ibikorwa bijyanye no gukura amasashe n'amaplastike y'ubucupa mu mabarabara kubera twabonye yuko biri mu bihungabanya ibidukikije kandi arizo bituma iyi miserege ica hagati mu gisagara mbere no mu makarice iziba ugaca turabona yuko hari ikibazo gikomeye ko naho tubikuraho abantu baca basubira kubitaho bukeye ca twiha rero intumbero yuko tugerageza kugira ngo aboneke amapubele kugira ngo tuzoshike kuri rya hangiro rikomeye yuko tugira igisagara gisukuye
mu kurindira kugera kuri iryo hangiro bamwe mu banyagihugu bakorera hagati mu gisagara barashima ino ngingo
ndabishima kubera bizodufasha ku isuku ni sawa umuntu anyoye akantu nyomba amazi kazana akacatera kajya kantanwe akwe anweje kunywa amazi cyagata mu ngaha nyomba anyoye amata ubu hasigaye ibintu byinshi mu amazi amata utuji ugasanga butekeye muri bene ubwo bucupa bwa kindi amugisagara nacyo icyo kibandanya gifite isuku gize
ni umugambi mwiza cyane ahubwo ibizarateze tuzakira neza kuko igisagara cyacu cyari gikeneye isuku nk'ibindi bisagara byose byo mu karere ni ibintu rero dushima cyane kuko natwe abene gihugu twahora tubyiyumvira ko ugenda ubona ibarabara ryari kuba risa neza ariko ugasanga ibintu by'amasashe ibintu bikozwe muri plastiki ugasanga bironona amabarabara ugasanga mbere bironona n'ibidukikije uwo ni umugambi mwiza ahubwo wari warateze turawushima cyane kugira ngo igihugu cyacu igisagara dufise gihigano n'ibindi bisagara byo mu karere.
Bamwe muri bo n'uyu mugabo acuruza amayinite ya telefone nabo ariko basaba ko nashyirwaho bwiherero rusange.
Nka jewe ngitangura kuza ngaha aye mu muji byarangora uko byasaba ariko nca ntanga amahera kugira ngo nje mu kazu ka sugumwe. Ariko urumva leta izanye umugambi nk'uwo ikazana utuzu twa sugumwe ngaha mu gisagara navyo byofasha bikorohereza bene gihugu kuko hari igihe usanga nyine ata amahera ufise ivyo birashoboka gutyo bigaca bikugora. Navyo ni ibintu bikenewe cyane leta yoraba ikabikorerako bihagenda neza.
Ubuyobozi bwa Bujumbura bwemeza ko bwamaze kubyumvira ko mugabo ko bisaba uburyo bwinshi nk'uko bizigurwa na sindayihebura.
Icyo ni kibazo gikomeye kandi muzi yuko gisaba uburyo bwinshi. Turamaze kuyiganira akatari gake n'inzego zidukurira uburongozi bw'igisagara cya Bujumbura muri kazoza atareka kure cyane. Turifuze yuko n'ikibazo tubyihereye ku mabarabara nabwo nyine twogerageza kugira ngo buboneke kuko birafasha kugira ngo isuku ritsimbatane.
Amerika bushimike umukuru w'ishyirahamwe ry'abagenzi b'idukikije nawe nyene arashima umugambi avuga kuzofasha mu kwirinda ihumana ry'ikirere hamwe n'ikiyaga Tanganyika.
Wabona bimaze kubora yuko bica byononere ikirere imbwe mu bihema abanyabujumbura. Wabona ko bica byononera amazi y'ikiyaga Tanganyika kuko ivyo bishishwa n'inyembe n'ibindi byose n'inyo zagiye mu bica birangurura mu mazi y'ikiyaga Tanganyika nayo kandi anyobwa n'abanyabujumbura ku bice birenga 80%. Urumva ko ari ikintu ciza gose kije gukingira ico kirere kije gukingira ayo mazi eka mbere kigiye gukingira n'abahita bahora banukirwa.
Gusanura abategetsi gutunganya neza itangwa ry'imicafu kugira ngo ukiza ntikibe mw'ikibi.
Tugasaba leta y'u Burundi yuko yoraba abikorera utwabo babishoboye bashobora kuzohora batoragura iyo micafu hanyuma bakanayihingura. Rero amakenga tuyafise ngaho ko bashobora urwa ayo mapubere kuzuza iyo micafu ikaguma ngaho urusazi rukaduma.
Sindayihebura aramutwa komine mukaza hari icyo yibutanya gisagara kwirinda kugira bino bigunguru ikuburiro ry'imicafu yo mu mazu n'ubucururizo.
Si amapubere aje kujaho kugira ngo imicafu twa dusaye dufise mu mpangu zacu bijemwo. Ni amapubere aje kugira ngo atahirize umuntu ari kukayira agacafu aronkagata. Muri iyo ntumbero rero duhamagara abenegihugu bose yuko bokoresha izipubere neza bakazikoresha icyo byagenewe hanyuma natwe nka komine tukemeza yuko n'imiburiburi rimwe mu minsi ibiri tuzaba turacakora amapubere kugira turabe imicafu irimwo hanyuma tuyikuremwo.
Ihangiro komine mukazi vise ari nayo imwe imirimo myinshi kurusha yandi makomine y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ni uko amabarabara makuru makuru yose mu kiringo cy'amezi atatu iyo bari kubigunguru abarengana ku binyabiziga n'amaguru batanywa imicafu. Twari ishyirahamwe ry'abagenzi b'idukikije asanga Bujumbura isukuwe neza ishobora no kuba isoko ry'amafaranga y'agaciro igihugu gikeneye kuko izohurumbirwa n'ingenzi zo mu karere n'ibindi bihugu bya kure nk'uko byari kera. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1569. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye hamwe n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yarahagarariwe na Edi Rwema, yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala, naho uje mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mu izina ry'abagenzi banjye bose twafatanyije ndagira ni amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye.